Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwana mutsentu tiba kumuzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva Tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Ikaze makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazo. Umuryango wa Paul Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko bahangayikishijwe n'imibereho y'ubuzima bw'uwabo ahari mu mvuto bagasaba ko yorungikwa mu Bubiligi akaba ari haburanira.
Nuko bigukira n'umuntu mupira wabona utangiye gutsinda uko bigutega cyangwa ndi mu bunaka bwe. Ntabwo ibyo byemewe n'amategeko ndetse ne bari kurangwa umubiri urangire kuba tubaza ko mu byo bacuwa mu subiza mu Bubiligi akagera kuburanirayo kuko bamuzanye mu byo temewe n'amategeko.
Uyu ni Roger Rusesabagina, umuhungu wa Paul Rusesabagina. Mu Burundi naho impunzi za mbere zivuye mu bisagara mu Rwanda zaraye zitahutse. Idonizi ya makuru yose dushe ku masonga ni mukanyi sasi. Imbere kuja ku idonizi ya makuru yose dushe ku masonga, reka ariko mbanze nk'ikaze mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atubwira makuru agezo hirya nino ku isi. Maramutse Aloyse.
Maramutse Diane. Mukarere umunye Kongo aheruka gutahukana gashimwe kitiriwe Nobel Denis Mukwege yasabye ko hashingwa sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha by'agateka ka muntu byakorewe mu gihugu cyiwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagiye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kane aho hibukwa imyaka cumi heze ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risohoye raporo yerekana amabi yakorewe ikiremwa muntu mu gihugu cyiwe. Avuga ko bibabaje kubona iyo raporo yarirengagijwe. Yavuze ko wese avuga ko atavyaha hamwe n'ihonyabwoko byakorewe ikiremwa muntu muri icyo gihugu ariko abikorana umutima mubi. Iyo raporo ya ONU ivuga ko u Rwanda na Uganda byagize uruhara muri izo ntambara. Mukwega avuga ko zahitanye amamiliyoni y'abantu ariko u Rwanda rwarahakanye rwivuye inyuma ibiri muri iyo raporo. Kuri wa kane jo kandi mu gisagara cya Bukavu harabaye imyiyerekano iyamiriza ukudahana abakora ibyaha kumaze imyaka myinshi ariko Mukwege ntiyayitabiriye kumvo z'umutekano wiwe. Amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu Amnesty International na Human Rights Watch yashikirije jo kuwa kane ko ashigikiye urugamba rwa Mukwege rwo gusaba ubutungane. Igisaka c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku bifungurwa n'uburimyi FAO casavye amakungu imiliyoni 70 z'amadolari yo gufasha imiryango 1600 y'abanyesudani yagize ingaruka z'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye uyu mwaka. Umuyobozi wa FAO ajejwe igisaka co gutabara Dominique Bourgeon yavuze ko basanze imirima irenga hegitari imiliyoni 2 yaratewe n'imyuzure bituma imiryango myinshi y'abanyesudani ishobora kujya mu bukene bw'ibifungurwa. Mu ntango z'ukwezi guheze leta yatangaje amezi 3 y'ibihe by'igihugu kiri mu byago inyuma y'imyuzure yatewe n'iyo mvura yaguye mu mareta 16 kuri 18 agize Sudani. Umushikiranganji w'uburimyi muri Sudani Lina Al-Sheikh yavuze ko igice cy'ayo mafaranga azofasha gutanga ibifungurwa, uburaro hamwe n'imiti ku banyagihugu. Abanyamerika 27 bose bari baragiye muri Siriya canke Iraq kurwana ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barasubiye ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika. 10 muri bo baragiriwe n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ibi byatangajwe cyo kuwa kane y'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ubutungane. Umutegetsi wa Amerika yabwije ijwi rya Amerika ko muri 17 ataco bagirizwa 15 bakiri imiyabaga. Kuva umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu utsinzwe muri Iraq na Siriya, Amerika hamwe n'ibihugu bifatanije kurwanya iterabwoba babandanije baganira ku cokorwa kuri abo barwanyi n'imiryango yabo. Naho hari abariko baratahukanywa mu bihugu byabo abashika 2000 baracari mu mabohero y'amahema mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Abandi bagore n'abana bagereranywa ku 10,000 baba mu mahema y'abateshejwe izabo n'intambara.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Perezida Donald Trump ivuga ko igomba kongera kugabanya igitigiri cy'impunzi zakirwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Yifuza ko mu mwaka wa 2021 abo kwakirwa batorenga 15,000. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Leta ya Amerika yari yihaye kwakira impunzi 18,000, ariko ikiza cya corona cyateye imaze kwakira abarenga 10,800. Nizo zabaye impunzi nke Amerika yakiriye kuva iyi programa yemezwa na Kongre ya Amerika mu 1980. Abanegura politike ya Leta ku mpunzi bariyamirije iyi ngingo yo kongera kugabanya impunzi zihabwa ubuhungiro muri Amerika. Kuri Leta ya Perezida Barack Obama, impunzi zakirwa na Amerika buri mwaka zari hagati y'70,000 n'85,000. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR ivuga ko hafi 71,000,000 z'abantu ku isi bateshejwe ingo zabo. Uwahoze ari icyegera cya Perezida muri Amerika Joe Biden yavuze ko aramutse atowe azokongereza icyo gitigiri ku 125,000 buri mwaka. Ibisasu bya rokete byaratewe ku ikambi yo muri Iraq ikoreshwa n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Kurdistan. Byatewe inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi abwiye abadiplomate b'abanyamahanga ko igihugu cyo kigiye guhagarika ibitero nk'ibyo. Abategetsi bajeje umutekano i Kurdistan begeka icyo gitero ku mirwi y'abarwanyi b'abashiite. Abo bashiite nabo barahakanye bavuga ko atari bo babikoze. Umushikiranganji al-Kadhimi yavuze ko ibyo bitero bitumbereye kuburabuza Leta no kubuza kugarukana umutekano uhungabanywa n'imihari yitwaje ibirwanisho hamwe no gukumira Iraq mu gutera ubwoba amakungu ngo ave muri icyo gihugu.
Aloise Bigirimana, urakoze ku makuru hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Inshuti bakunzi bacu, mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Ndayibutse ku isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Urunani ruhurikiyemo imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda MRCD mu mfunyafunyo Paul Rusesabagina abereye umwe mu bayobozi bakuru ruriyamiriza ico gwita inyuruzwa n'iburanisha ririmo igifungu vya Paul Rusesabagina. Ugo runani rusabira ibihano abagize uruhara muri ko kunyuruzwa. Bwana Faustin Twagiramungu, umuvugizi w'ugo runani, arabigaruka ko mu kiganiro na Geoffrey Mutagoma.
Muhando ibihumbi by'amahanga rutagombye gukora biriya, bagomba kwitwara nk'abantu batari nk'abantu bo muri Al-Qaida. Ikindi nta kindi gihugu tuzi cyo muri Afurika kigeze gikora bya kidinapini. Tuvuga ko Rusesabagina ari umunyarwanda, nako ari umunyarwanda wabaye impunzi, akaba afite ubwenegihugu bwo muri Bubiligi, ari bo bagombye kugira uruhare kuri uwo muntu.
Muravuga ko yashimuswe, ariko we yivugiye yuko yaje azikwa agiye Burundi akisanga mu Rwanda, ndetse na Perezida wa Repubulika ubwe yaravuze ati gushimuta umuntu ukamuzana ku gahato bitandukanye no kumubeshya akizana.
Kumubeshya ni icyaha gikomeye, kuko bagomba kumubeshya byatandukanywe n'ufata kimwe n'ibijarika, ariko kuko bo bakurikije amayeri niba ubwo abo bashimuta nk'uko babivuga mu bibonye babikoresheje ubwo babakubwiye bazamara bakavuga bakomeje kandi yabo. Icyo tuzi nuko umuntu yashimuswe akajyanwa ahantu atigeze bateganya mu bibonye, kandi ntawamenya n'ibyo bamuhereje mu ndege, bagomba kuba baramusinzije bakamukangura gereza.
Ariko se ko u Rwanda n'ubundi rwari rusanzwe rumushakisha, ko nawe ubwe ko yiyemereye ko ingabo za FLN zagabye ibitero ku Rwanda, kandi FLN ku Rwanda ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, Bwana Twagiramungu, wowe uramutse ushakisha umuntu ukamusanga mu gihugu cyawe bwo yaba ari ibyago cyangwa abeshwe wamwihorera kagucika
umutanu mu gihugu cyawe wowe kuba gushakaga
n'ubwo
baba bafite mu gihugu cy'u Rwanda kuba tumuzanye umugu kuvuga n'itenyewe atari n'umutwaye atari n'umutwaye hari hari hamwe tawari kugira ngo nabikorwa gutyo umwizi ukuri
ariko rusese abageni ubwe yivugira ko yabeshwe n'umupasiteri w'umurundi ngo agiye kubwira gutanga ubuhamya mu rusengero rwe yasohoka azi ko asohokeye Bujumbura agasanga asohokeye Kigali
umupasiteri ntabwo yamubeshye ariko abantu bamenye nuko byumva abantu bagomba kuba baramenye ko umupasiteri aharamushaka ariko umupasiteri ntakimubeshyeho cyangwa se umupasiteri niba atarabubeshye yaramugambariye gutya
rusange y'umuryango w'abibumbye iriya jambo yavuze naryo ntabwo wemera ko ari we warivuze nabandi ariko ntibari bahari
rero bitaje pa yawe yari kugiwe ku ngarukeza ubu niyo ubwo kwa ngiye mu kureba ndetse ngirwa ruhamye ha niyo hano batagira muri conference cyangwa se sinze pa aho yari sinaryo ndi mu kwa rivuze nabandi kubera iki kintu cya covid kuko wabo ngari bari bahari ariko nyangize umuntu nyemeza ko umuryango wese yavuga ibi bintu by'abayitse
none murashaka ko abigenza ate icyo mumwifuzaho ni iki
nuko yakora nkuko yakoraga mbere yije ku rubanda aje tumve kumufataho ndetse kuki yihisha n'iki atinze ikintu cyiza numva icyo tutaka ntibatubwire bati umukuru w'igihugu atarwaye ntabwo tuzaba nzi ko ararwaye nta muntu utarwara ararwaye ntakira mugaburirwa ntibyihariye ari ubwo rero umuntu abenshi ngo yavugiye ku byuma ngo ifite batangatanga amafoto ye ntabwo ifite yarije ntabwo ariko kubera za kominikasiyo moderne ntabwo abantu bashobora kwicara
mu gusoza bwana Twagiramungu muri ayo mashyaka yose umbwiye ni wowe mukuru w'ishyaka muri yo usigaye hanze utarafatwa n'u Rwanda ntabwo bufite
ntabwo bufite ntabwo bufite maze kubona byinshi napfurira abantu benshi hari n'aho umwe nafushije bamutumye ndatwite yitura hasi n'umwana wari muto wagira ngo yari asamize utari ntabwo rero n'ibihundo byarapfuye ntabwo tukagira mu rwanda kuzuza imyaka 25
tukivuga ku vya dosiye ya Paul Rusesabagina umuryango wiwe n'abamuburanira bahangayikijwe n'uko abaye yari mu gasho mu kiganiro n'amenyesha makuru cara y'ikibaye basavye ko yorungikwa mu Bubiligi akaba ari haburanira umuvugizi w'umuryango Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yatangaje ko uwo muryango ugiye gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika imfashanyo ku Rwanda kugeza Rusesabagina arekuwe inkuru irambuye na Venus Tashimimana akora i Londres mu Bwongereza
mu kiganiro cyabaye hakoreshejwe uburyo bw'iyakure kubera icyorezo cya COVID-19 cyitabiriwe n'umuryango wa Rusesabagina hafi ya wose n'abandi bantu bagera kuri 32 barimo abanyamakuru mpuzamahanga umuryango wa Paul Rusesabagina wagarutse kwifatwa n'ifungwa rye uvuga ko ritakurikije amategeko ko yashimutiwe i Dubai akajyanwa mu Rwanda umuhungu we Roger Rusesabagina arasaba ko yakoherezwa kuburanishirizwa mu Bubiligi
uko u Rwanda rwageze abantu muri Amerika no mu Burayi nibwo bavuga ko na papa bagiye kumurega mu Bubiligi umwaka ushize bazana ibyo birego Ababiligi barabyegamena basanga nta bazi bifite ku Rwanda nturarangiye nuko bigukira n'umuntu umupira wabona utangiye gutsindwa bihute gace kwande mu Bunaka ntabwo ibyo byemewe n'amategeko rege bari ku Rwanda rw'umubiri urangire twe tuza ku mu byo bacu bamusubiza mu Bubiligi akagera kuburanirayo kuko bamuzanye mu byotemewe n'amategeko.
Umukobwa we Lise Rusesabagina akomeje avuga ko umubyeyi we atabona imiti ye uko bikwiye ko iyoherejwe yafatiriwe ntayihabwe kandi avuga ko akomeje guhangayikishwa n'uko leta yamwangiye kunganirwa n'abanyamategeko umuryango we wabamuhitiyemo. Senateur John Kennedy ukomoka muri leta ya Louisiana yaje mu kiganiro avuga ijambo rigufi ari kuriremereye avuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba guhagurukira kubungabunga uburenganzira bwa Paul Rusesabagina. Ati niba leta y'u Rwanda yafata igafunga Rusesabagina ntawe uzasigara.
I just hope the United States does everything it can
to ndizera ko leta zunze ubumwe za Amerika zizakora ibishoboka byose kugira ngo zotse igitutu leta y'u Rwanda. Ati nzakora ibyo nshobora byose. Ati kandi nijeje umuryango wa Paul ku muryango wa Kennedy ubashyigikiye. Umwe mu bunganira Paul Rusesabagina mu mategeko Peter Robinson yavuze ko yatangajwe no kubona abunganira Paul Rusesabagina mu Rwanda batarasabye ko afungurwa by'agateganyo kubera icyorezo cya COVID-19 kandi bazi ko ashobora kucyandura. Umuvugizi wa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation Kitty Colf yavuze ko umuryango uhagarariye ugiye gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira u Rwanda ingamba zikarishye.
We will be calling on businesses that do business in Rwanda.
Tuzasaba abashoramari imari mu Rwanda kubihagarika. Tuzasaba kongera guhagarika imfashanyo yageneraga u Rwanda n'imiryango itera inkunga guhagarika iyo yageneraga u Rwanda kugeza igihe Paul Rusesabagina azaba avanywe yahafungiwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu gusoza ikiganiro Anayishe Rusesabagina yasabye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda uri mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurekura umubyeyi we Paul Rusesabagina agasubizwa umuryango we. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Wanyu mu ntara. Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nenarice ku masonga nkitangura. Abarundi bahungiye mu Rwanda bakomeje gutaha mu gihugu cyabo. Ejo kuwa kane hatahutse ababa mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu. Idonido na Pierre Claverne Nkuru akora Ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Ni impunzi z'abarundi za mbere zitahutse zivuye mu bisagara mu Rwanda bagize uhanini n'ugwaruka hamwe n'abagore bafise abana. Ku ntonde zabo zifiswe n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR biboneka ko nka bose bari bahunze bava mu gisagara cya Bujumbura mu mazone ya Musaga, Kinindo na Kanyosha ubu hahindutse komine ya Muha. HCR bivuga ko abari biyandikishije bashaka gutaha bari benshi ariko ko hari abagiye barisubira ko bagahindura ingingo ku buryo abatahutse bavuye Kigali, Ihuye mu ntara y'Amajepfo na Nyamata mu ntara y'Uburasirazuba bose hamwe barenga gato 150. Kugira ngo hahunguke abakwiye nk'uko byahora bigenda haciye hongerwamo abavuye mu ikambi ya Mahama ahavuyeyo abarenga gato 450. Kuri abo basubiye mu gihugu cy'amavukiro ubwoba buvanze n'akanyamuneza nivyo byabaranga ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi aho baciye.
Cyane kuri ndanezerewe ko basubiye mu gihugu cy'amavukiro ukiyumvira kuva aho bahuruka ja mu Burundi byitwa ngo ni mu gihugu cy'iwawe. Nshaka mu gusa umutekano gusa ukwiye nta kindi.
Sura mugiye kushama vukira nishimye netere. Kishi kubona nitwe impunzi ngumanyere amagiri heretse. Ikekanye atose ako komite bakaturinda n'abaho neza.
Samahoro nta kindi cyonyene. Eh mundi tukubaka igihugu cyacu.
Nisimo gutaka kwera numba mu Burundi ari umutekano ntanje ari kabisa. Oya ndi nkorokora umujyango usigaye inyumuzaza nyuma nabo bari yandikiye isubi. Nsaba yuko nabo n'umutekano uhagize kabisa nkuko numba ngo umutekano uri uhagize.
Dushimye gose gusumba yaho na inyuma y'igihugu.
Ikigali haracara batarashaka gutahuka bagwiriyemo impunzi zahoze mu gisirikare mu mashirame yigenga canke imigambi ikavuga rumwe na leta nabo bati
natwegwe twahunze atari Burundi bwacu umugore yawo kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe
ubwa mbere nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza
ku ruhande rw'u Burundi izo mpunzi zaje kwakirwa n'abategetsi batandukanye bo mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano ico bikoze nta majambo menshi yavugiwe yamara n'ubu ubwo bushikiranganje bwitaho impunzi buracavuga ko hari impunzi zibuzwa gutahuka Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabivuze ubuheruka ahanyene ku mupaka wa Gasenyinemba yaje kwakira impunzi
ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke zohagarara impunzi ngaha igihe twakiriye umugwi wa mbere barivugiye bonyene yuko mu minsi ya mbere hagenda kwiyandikisha impunzi igihumbi ku munsi bakandikamwo 50 kugira ngo babe barananiza ico gikorwa bazivuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi kiri atari igihugu cyabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha cyancane zirimo iyo kambi ya Imahama
ico gihe nyene Minema aribwo bushikiranganje buje rwo gukinga ibiza mu Rwanda ari nabwo bwitaho impunzi bwo bwemeje ko ubushaka gutaha atawumubuza bugahamagarira n'abandi bazifuza kubisaba kugira ngo batahukanwe nk'abandi Olivier Kayumba ni umunyamabanga ahoraho muri Minema
n'abarundi bashaka gutaha iyo bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u Rwanda arabemerera iyo bifuje gutaha bashobora gutaha abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira umutekano w'abarundi bari mu Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo
Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itari impunzi ryabaherekeje rivuga ko kubona Abarundi babandanya guhunguka bavuye mu mihinga itandukanye y'u Rwanda ariko imenyetso ko ibivugwa n'u Burundi ko impunzi zabujijwe guhunguka atari byo Bobakar Bamba n'icagacutwara mu Rwanda
Comme vous le savez, le rapatriement volontaire, c'est la solution idéale.
Ati nkuko mubizi gutahuka nico ciza ku mpunzi yariyo yose kuko ubuhungiro ni bubi ni igikorwa kizobandanya kugira ngo bibuze nuko impunzi zoca mu ishyamba canke mu kinyagero twebwe kuva kera twamye dufasha impunzi yose yifuza gutahuka iki rero nicerekana ko kwa kutumvikana canke kutavuga rumwe ku gutahukana impunzi hagati y'igihugu zirimo nico zahunze kohera kandi nibaza ko tuzoronka uburyo bukwiye kugira ngo tubandanye iki gikorwa
On espère que on aura les ressources pour accélérer.
Nkuko byerekanwa na hashtag impunzi z'Abarundi zahungiye mu bisagara zirenga gato 10,000 mu gikambi ya Mahama yahungiyemo abarenga 60,000 abambere batanguye gutahuka mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze y'inshuro igira kane bose abamaze gusubira mu gihugu c'amavukiro barenga 2,000 mu gihe hagisigaye mu Rwanda hafi 70,000 by'Abarundi abatahutse baca mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi bakamara iminsi 2 kugira ngo bigishwe gukunda igihugu nk'uko Burundi bwabitunganije Pierre Clavé ni inkuru ku mupaka w'Agasenyinemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bwijwi rya Amerika
Tukivuga ku vyihunguka ry'Abarundi abarenga gato 300 bari bahungiye muri Tanzania mu makamba atandukanye nabo baraye batahutse kuri mikro ya mugenzi wacu James Jovin akorera muri Tanzania imbere yo gutaha basiguye uko biyumva
kuvuga icyo kintu nacyakiriye neza gose neza cyane bive n'ukuntu umuntu guhunguka
ahunguka yuko avyumvisemo kandi icyo cyo gumuka kubushake ni ikintu kiza gose bashobye gukora nako twagishima gose twashakiriye neza cyane
ubwo yituranejerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu cyatwibaruse
usiye mu gihugu cy'amavukiro kugende yumva kwa isaba
weri ndabyiteguriye neza ndetse na nubwo tuzoba dushitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho ndetse dukore imigambi iteze igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe
ngiye kugira ngo menye ukuntu imibereho yaho ukuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukomeye kwisuganya ndamenya ko umuntu arisanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu bibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kwigana uyu muntu bijyanye n'ikintu cyose kiba gicanye ngo yasabwe kwiruka ubukorwa mufasha asaba ko twafashanya tugafatana mu nda tukagerageza kugira ngo twiyitaho nabo tukabitaho ngo twese turabe umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu ko ako dusanze bakatwakira neza nko twakurikirana mu buryo twebwe kumasha tuzane twifashije twitaye
abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko bo twitegurira ndetse n'akanyamuneza tuzoshima kubona dusiye kubona na twese dukomeye
impungenge ziraba kuko ahantu naziye utahari n'ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi kugira umenyere ati ibintu bimeze uku porogaramu nk'ubuzizi ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwukora gutya nawe icyo ubandanya ni iki bivanye n'ibyo usanzwe bageze
mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawaje ahungana n'ubundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe
ikibazo kijyanye n'icerekeranye guhunguka abantu benshi bahunguka batabishaka kuko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze ibirengeti baduhaye byaraheze amasafuriya baduhaye yaraheze benshi bagiye bagenda bayikora ko none byose byaraheze umuntu rero abonye hake abuze hajya mikabana acavuga ati reka nkunguke agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka
mu kuvuga umuntu ntahunguka kubera avuga ati umutekano uri mu gihugu umutekano ntawe hari ariko twigituma duhunguka abantu bahunguka benshi ni imvo yuko umutekano udakwiye kuko uzobona uwawe mubanye mubana atwawe ijora kagenda yafunzwe itambara aho urumva uravuga ati jewe nanje ejo ni jewe ikindi nacyo ni ukuvuga ikindi gituma duhunguka nkizinjya kuva tugishika ngaha tujya ingimwe ntiturahindurirwa aho nicyo kiratuma duhunguka ikindi tubona gituma umuntu ahunguka ni ukuvuga uravye kuva tugishika ngaha muri 2015 ibirenge tubaduhaye n'ubusari baduhaye n'ubu umuntu akumbagara hasi uko nyene zose zaraheze ibyombo zaraheze umuntu agasafuriya umuntu karatubaguritse twifuko twaraheze utombo twose nta nicyo mara kimwe dufite kuva mu 2015 kugeza no munsi utombo baduhaye tugishika n'ubu nicyo dukoresha ni ukuvuga rero umuntu ahunguka kubera iki avuga ati jehewe n'ubundi naho nahungiye none ko nahunze umutekano wanjye ntukingirwe ntizinkurikiranwe mburengere nti mburensubire mu gihugu nze kuraba ngene kama mpfa kamba nkira ntakunda urumva aho umuntu abakitse imbere Imana akavuga ati jehewe Imana niyibona byose dushavye yubone na leta ya Tanzania ko bodukurikirana bakadufasha
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
akaba intunga duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na Fatima Limasi Kalala byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose mugira umunsi mwiza mubanye no mu byanyu naho ubutaha
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.